Dutunga kuruno mwanya urenze ko kaze murano makuru havugwa mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Ambassador Ezekiel Nibigira ni warongoye mugwi inshingwa bikogwa umujyango w'ibihugu bigize Afrika yo hagati cyase kuva kuri uyu w'Imana. Abacukura ubutare bategerezwa kwama batanga icegeranyo c'umwimbu baronka buri munsi. Mu gisagara ca Ngozi no mu micungararo yacu havugwa igabanuka ry'ibiciro by'ifu y'imyumbati muri iyi minsi, aho ikiro kiri ku mafaranga ari hagati y'amajana 4 n'amajana 6. Muri ano makuru turabafitiye bucana yandi y'inkino Elahi Lakoze njenje kubashikiriza no makuru François Kimana ari muhunga bw'ivyuma mu kanyisa Senidonido. Subire ndabahikaze murano makuru. Ambassador Ezekiel Nibigira ni warongoye umugwi inshingwa bikogwa umujyango w'ibihugu bigize Afrika yo hagati yo CAC kuva kuri uyu w'Imana wigenekerezo ryandwi kuno kwezi. Hagiye gutunganya umugwi mu kiringo c'imyaka 5 hakabasubiriye umunyangora. CAC na karere kahora kagizwe n'ibihugu 11, ubu hasigaye 10 kubera igihugu cy'u Rwanda cakuye akarenge muri uyu mujyango. CAC ni umujyango uburundi ndi bushoreramo bimwe mu bidandazwa bakanaranguriramo ibiva mu bihugu bigize uyu mujyango. Mihaye Kanyange arabigarukako.
Dufatiye kucegeranyo c'ikigo cegeranya makori n'amatagisi OBE, tugashimikira ku gice ca 4 c'umwaka wa 2023 cerekana ko ibishogwa hanze muri rusangi vyongerekanye ku rugero rwa 13 n'ibice 5%, ivyashowe bikaba vyongerekanye ku rugero rwa 19 n'ibice 2%. Dufatiye na cane cane ku vyaranguwe biva mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika yo hagati ariko CAC, biboneka ko ibidandazwa Burundi bwakuye mu gihugu ca Cameroun mu gice ca 4 ca 2023 bingana na miliyaridi 5, mu gihe ico gice nyene ca 2022 Burundi bwakuyeyo ibidandazwa biri ku miliyaridi 23. Ico cegeranyo ca OBE hanyene cerekana ko mu gice ca 4 ca 2023 Burundi ataco bwakuye mu gihugu ca Centrafrica. Muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, muri ico gice ca 4 nyene ca 2023 Burundi bwakuyeyo ibidandazwa biri ku miliyaridi 3 n'imiliyoni 93, nayo muri 2022 ibidandazwa Burundi bwakuyeyo byari ku miliyaridi 3 n'imiliyoni 291. Mu Rwanda Burundi bwakuyeyo ibidandazwa biri ku miliyaridi 10 mu gice ca 4 ca 2023, mu gihe mu gice ca 4 nyene ca 2022 ibidandazwa Burundi bwakuye mu Rwanda vyari ku miliyaridi 4. Umujyango wa CAC wahora ugizwe n'ibihugu 11, ubukaba ugizwe n'ibihugu 10, igihugu cy'u Rwanda kikaba giherutse kwikura muri uyo mujyango inyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta vy'uyo mujyango yakoraniye muri Guinea Equatorial. Nayo inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta vyo muri uyo mujyango yakoranye kuri uyu w'Imana igenekezo ryandwi uku kwezi, yagenye umurundi Ambassador Ezekiel Nibigira yabaye umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe n'uwinjira ry'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko ngo arongore uyo mujyango wa Seyase mu kiringo c'imyaka 5 akabasubiriye umunyangola umujyango wa Seyase ubuka busigaye ugizwe n'igihugu ca Angola u Burundi Cameroun Centrafrica Congo Gabon Guinée Équatoriale Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo Sao Tome Principe hamwe n'igihugu ca Chad
Mehaye kanyangura kenuye abacukura ubutare bategerezwa kwama batanga icegeranyo c'umwimbo baronka buri munsi nivyo babwirizwa n'ubushikiranganje bubiri ubwo butare n'agataka hamwe n'ubujejwe butunzi kuri uyu wa mbere mu nama yo gusuzuma uko ivyapfundikiwe mu nama abacukuzi bagiranye n'umukuru w'igihugu mu mpera za ntwara n'umwaka vyakozwe ikigo kijejwe ubutare OBM kivuga ko kigiye gushiraho uburyo bworohereza abacukuzi mu gutanga ivyo vyegeranyo geranyo kutaronswa impusha kugihe n'ubuhinga bubayabaye bukoreshwa ni zimwe mu ntambamyi zishikirizwa n'abacukuzi n'inkuru ya Omer Ndwaye
muri iyo nama umushikiranganje Alain Ndikumana ajejwe ubutunzi ahamagarira abacukura ubutare kuzana amahera mu higa cya leta
gituma dwafiye gukora no munsi nuko nyuma y'inama kuri igihugu yagirishije akenewe amafaranga aya mafaranga ari muri mwebwe ateza kwinjira muri leta tuyakunaga obema byumve unadatanga umwimbu yofuma leta ibiki bihari ibyasi bihari bikibera amahoro no kuvuga utari kurakora zofuma dahatera ibigori nitwajya muri anagesa izo turingi bina majani abo rero bazi yuko atakimwe baratanga ngo babashire ku rutonde batubwire ikibazo bafise bakinjura
ariko abo bo bidoga ko batoroherezwa mu kuronka impusha kugira abaje ku kivi
uno munsi turamaze amezi atandatu amezi umunani twararishe impusha ariko izo mpusha zitaraboneka tukibaza habaye iki ko twavuye ngaha dusa n'abasezeranye ko tugiye ku kivi haba mu bushikiranganje haba muri OBM tubajije mbega impusha zizoboneka ryari hanyishe turonka itomoye none nashe nibaza none nimba leta ishaka amahera nkuko nabonye umuvuduko turiko ayo mafaranga azoboneka gute
aha umushikiranganje Hassan Kibeya ajejwe ubutare n'agataka arahumuriza ko bagiye kuborohereza
izi cooperative twerekanye ahanini nyinshi zari zisanzwe ziri ko zirakora kandi nitwigeze tubangira gukora bavuze tuti ni mukore ko mari musanzwe mukora mugwiza umwimbo izo mpusha nazo rero nizagera kuboneka muzoca musubira rero kwitunganya neza mukora mwicije ku mategeko ikibazo rero cahabaye sikindi izo mpusha kugira ziboneke hategerezwa niki bintu novuga nti nka bibiri nyamukuru yari ajye ma plan d'affaires kugira tumenye tuti par ya cooperative ni inyi par ya leta ni inyi ica kabiri byasaba yuko kwiha akanya gatoyi ko kubona tuti umwimbu usanzwe uboneka koko urajanye nibiri muri ma plan d'affaires
naye kigo BM gikurikiranira hafi ibyo butare ngo igiye gushiraho ubuhinga abacukura ubutare bazohora batanga ko raporo y'umwimbu baronse buri munsi ubuhinga abacukura ubutare biteze kwiterambere
kuri iki kijanye no kuza turatanga amaraporo ku munsi no buhinga bushasha ubwo buhinga ubwa mbere burashobora gufata umwanya iyo dukorera henshi ni mu myonga ntawuzi yuko ubwo buhinga bwa none bijyanye n'amaconnection bizodufasha ariko ntabipfuza ko igihugu cyacu gitera intambwe mu gihe byoza bizana karusho ubwo buhinga bubuje ubwo dufasha
ibyegeranyo bitandukanye byerekana ko ata mafaranga yinjiye mu higa cya leta avuye mu gisata cy'ubutare muri ino myaka
Omer Ndwaye urakenuye bamwe mu banyagihugu baba mu nzu bapanze mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko batorohewe kubera abo bapangiye baduze ibiciro ataminsi myinshi heze babishikiriza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu inzu yari mu bihumbi ijana na mirongo itanu uno munsi irihwa ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu babona ko kuduza ibiciro ku mwanya bibavuna basaba leta gushinga ibiciro baravye uko inzu yubatswe kugira borohe gwe mukuriha bakurikire bari kuri mikro ya mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga
Abantu bapanze inzu mu gisagara cha Bujumbura muri quartier Jabe na Bwiza bemeza ko batorohewe mu kuronka amafaranga yo kuriha inzu bamwe muri bo basigura ko iduga ry'ibiciro bikogwa n'abanyina inzu ari kibazo kidasanzwe kuri bo nk'abakose inzu zo kudandarizamwo bavuga ko inzu yahora ikotwa ibihumbi 150 hareze imyaka 2 uno munsi ikoswe ku bihumbi 150 mbere no gushika ku bihumbi 300 bakabona ko ubuzima bwo kuba mu gisagara bugiye kugorana kuko kuronka amafaranga yo kuriha inzu bapanze bitoroshe baravye ayo binjiza mu byo badandaza ku ruhande rwabo banyene gupangisha basigura ko ibikoresho byo kubaka byaduze akariro batanga n'inkisima n'ibindi vyuma aho umufuko wahora uri ku 250 nko mwaka wa 2022 no musuri hagati y'2070 n'2080 ivyo ngo navyo bigatuma baduza igiciro c'inzu yo gupanga abapanze nabo bagashikiriza kandi ko inzu yahora iriwa amafaranga 250,000 igizwe n'ivyumba 2 na salon aho hari nko mwaka wa 2022 uno munsi igeze gupangishwa ku mafaranga 400,000 mbere n'500,000 muri zone ya Bwiza kubwivyo abapanze inzu bagasaba leta gufata ingingo zishoboka mu gushinga ibiciro vyo gupanga inzu baravye uko inzu zubatse n'ingene zihagaze kugira ngo umwe wese ashobore kuronka amafaranga yopanga inzu abamwo yongera rihe bivanye n'uburyo afise
bamwe mu bavyeyi bonsa bo mu gisagara ca Bujumbura baremeza ko konsa umwana amezi atandatu ya mbere ataco umuvangiye bifise akamaro ku miryango haba ku mwana yonkejwe akurana amagara meza ukonsa ngo gufasha abavyeyi gutandukanya imvyaro muganga Ive niyo nkuru akurikirana imiryango ku bitaro Prince Louis gwa Gasore aravyemeza akavuga ko mu gihe umuvyeyi yonkeje umwana mu masaha ari hagati ya n'atandatu umwana ari munsi ya mezi atandatu ngo mubiri urakora inkabuzo zitwa prolactine zituma ribuza ko irigi ry'umugore risha n'inkuru ya Sheila Lambona
Abakenyezi bonsa bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko mu nyuma yaho bibarutse bafashe ingingo yo konsa abana babo ataco bavanze amezi atandatu ya mbere kuko bifise uburusho bwinshi haba ku mwana yonka canke ku muvyeyi na cane cane kuvyerekeye gutandukanya ivyaro
Mvise yuko ari vyiza ari ngira kamaro kandi nkabona yuko abana banje n'abandi bafashije kugira ngo bakure neza batagiye baragwara kuri ikindi naco nuko ayo mata yandi bashobora guha abana arazimvye cane ushoboye rero kubonsa harimo no kunguko kuvyerekeye amafaranga ibyo byose rero ndabishize hamwe nibyo byashiye bimpungufu nahitamo yuko abana banje ndabonsa atakindi ndabapfangi amezi atandatu ya mbere
nawe uba wumva ufise amagara meza nigeze nsubira gusama ego ndi kuri iyo metode kandi byarakunze sinzi rero ko ndoba nafashijwe nuko naguma nonsa naco ndabizi ko
muganga Ive niyo nkuru ajejwe gukurikirana imiryango ku bitaro Clinique Prince Louis gwa Gasore yongera ko hamwe konsa bikozwe neza no kuvuga uko amasaha 4 canke 6 arenze bifasha umuvyeyi gutandukanya imvyaro
akonsa umwana amezi 6 ya mbere n'uburyo bwiza bwo gutandukanya imvyaro kiramwe yatifuza gucaba sama n'ingoga kubera iyo uri kuronsa uko n'umubiri uteye hariho inkabuzo umubiri ukora hormone yitwa prolactin igihe rero uri kuronsa mu mategeko iyo nkabuzo iciza ikabuza ko irigi ry'umugore rishobora gusha hanyuma ngo rishobore gusama rero mu mezi atandatu ya mbere umuvyeyi birashaka kumukingira cane kwibaruka cyangwa gusama imbanya atifuje umwana arakeneye konka amaberebere ya nyina kugira ngo bunge ubucuti kugira ngo umwana yumve yisanze kandi azokurane n'amagara meza rero ni gihe wowe ufise akazi no kumenya ko konsa sigikogwa kiremereye ahubwo nuwo mwanya uhereza umwana kugira ngo mwinjire mu bucuti mu rukundo rero nibaza ko iyo bitunganya neza ubafise akazi kugira ngo umwana aronka ivyo akeneye umuvyeyi ntiyumvire kuri we guza
uwo muganga amenyesha ko muga konsa umwana ayo mezi atandatu ataco umuvyeyi amuvangiye bishobora gufasha gutandukanya ivyaro mu gihe umuvyeyi atarabonera umwana ko bishitse ategerezwa kurondera ubundi buryo bwo gutandukanya ivyaro bwo mufasha
Sherila mbona urakenuye ivyo biruka ho Burundi buri mundwi yahariwe konsa neza ibibondo kuva kuri uyu wa mbere gushika ku munsi w'Imana n'indwi isanzu himbaza no makungu kuva itarike ya mbere gushika ku itarike y'indwi ukwezi k'umunane mu itangazo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu umushikiranganje avuga ko harakajyo keza ko gusubira kwibutsa ko konsa abana ari kimwe mu buryo bukomeye cyane ubushikiranganje buhamagarira ababyeyi gushira umwana ku ibere mu isaha ya mbere ikurikira ukwibaruka kuko ngo bituma impfu z'abana bakivuka zigabanuka gushika ku bice 20%. Icivugo cuno mwaka kivuga kiti gushira imbere ukonsa umwana gushinga uburyo burama bwo gushigikira ababyeyi bonsa. Amakuru twabateguriye harabandanya ikiro cy'ubufu bw'imyumbati cyarakorotse cyane muri iminsi mu gisagara cya Ngozi no mu micungararo yacu aho kiri ku mafaranga hari hagati y'amajana n'amajana 6 ni mu gihe mu bihe nk'ibi by'isiza ry'agatasi gaheze ikiro cyagugwa hagati y'amafaranga 800,000 n'igihumbi. Mu buyobozi bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi Ngozi basigura ko byatumwe n'umwimbu w'imyumbati wabaye mwinshi kubera imvura ico gitego gwa cari gikeneye yaguye bikwiye. Emire kubw'Imana arongoye ivyo biro Ingozi ahanura abarimyi gusiza basigaza imwe muri iyo myumbati mu mirima bazoyisorome bitegurira impeshi. Ni nkuru ya Pone Muzagara.
Mu mitumba itandukanye ya Ngozi hari udusoko centre de négoce mu Gifaransa ikiro cy'ubududu buhenshi amafaranga 800,000 babushikanye mu gisagara cya Ngozi kibwo gica kigugwa amafaranga 550,000 canke 600,000. Ni mu gihe nk'iki gihe cyo gusiza agatasi ari naho benshi bace basarura imyumbati ikiro cyagugwa amafaranga 800,000 mbere cyarahitse no kugihumbi nk'uko ku isoko nkuru ya Ngozi babivuga. Nk'uko Emile kubw'Imana rongo bepaye Ngozi abisigura byo gabanuka y'igiciro cyo dudu chatume n'umwimbu mwinshi wabonetse w'imyumbati uyu mwaka agahanura barimyi kureka gusoroma imyumbati yose kuko baba ariko barahomba akabasaba ahubwo kwiziguriza bariko barasiza ucyo bazoyisorome bitegurira kurima impeshi kuko usanga igiciro cyasubiriye kuduga. Mire kubw'Imana akamenyesha ko byiza iyo myumbati yoguma mu murima idasoromye kuko ubududu butabikika ikiringo kirekire uca abubungu. Ingozi onari muzaga Radio Isanganiro.
Pana muzagara na urakenuye abarimye barimira mu mwonga wa Navumvu muri komine Matongo intara ya Butanyerera bavuga ko badatahura ingene ifumbire ikena ariko hakama hari habadandaza bayifise mu mazi y'ubudandarizo ahikiro bakigurisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4. Basaba abajejwe gutanga ifumbire kubo yagenewe. Kanane Robert muhanuzi nshingwabikorwa ntayegayezwa mu wa mustaneri muri komine ya Matongo aragabisha abadandaza babandanya kwikika mukiza mu kuzimba barimyi kubadandaza ifumbire ko bagiye kuzofatirwa ibihano ruhasha harimo n'ukugarirwa ibibanza bakoreramo. Ni nkuru ya Patrick Sengiyumva.
Bamwe muri abo barimyi barimira mu mwonga wa Namvumvu muri komine Matongo intara ya Butanyerera bemeza ko bari bamaze iminsi bahabwa ifumbire y'ibirarane bari barihiye kwirima gice ariko rero bakidoga ko hari abanyagihugu bahabwa ifumbire nyinshi gusumba abandi aho bikeka ko bo barabadandaza bahindukira bakayidandaza ku kiro mu mazu yabo y'ubudandarizo.
None yangeri era kwa badandaza nyene mugera ko yabadandaza yangeri waratonda kaza akomanda 200,000 sinzi nkano abari karayitera akomanda 200,000 wazusanga rero twe ebwe abanyagihugu twotayiburi mirimiri kadupana
bo mu mabotike irashobora kuboneka kuyigura 3 tukayigura 3,500 iba yavuye aho nyine bazifata
twe duheruka tura angere ifitse ngaho
bamwe bararonka iyo bakoresha mugacu wetu bonayize none umuntu uwo nuwo bona ico kimano kiwa no ico kimano nangere twe twa ni pakuru tukatonda kugira tubironke tukatomba irahe baje nyine bafase akanoti nibo bayiro natwe bo batoba tune turonka na
nubi mvura iyo gwari tonke duteza kubera twagiye twayiga ngaho batubwiye yuko iheze twabona abadandaza nuko duheruka tubonyije tugiye kubitabasha tubangura heza.
Abo barimyi barimira mu mwonga wa Namvumvu basaba ko mu gihe ifumbire ibonetse yo ziratangwa neza igahabwa abarimyi ku rugero rumwe bivanye n'uko baba barayisavye.
Rero sabe ko angere yoda tukaronka umwimbu yo urabona nk'ibigori nk'ubu twadukwiye kongera kiyindi ko imaze kudangira nk'imvura yogwa tukajarushiramo
asaba yuko twese nk'uko twayisavye hama mu babotike bakareka kuguza barana tuzi ishimwe
dusaye kwa ahubwo tugashikirwa twewe batabo bato
ico twosaba hajya umuntu yamaze kugombora agenda agiye kuyitora ko badutunganyiza twese batarabi umuntu afise akaboba agahita bamuhereza batagusubije inyuma
Kanani Robert umunyamabanga nshingwa bikogwa ntayigayizi wa mustaneri muri komine Matongo aremeza ko hari abadandaza bikika mukiza bakaza baradandaza ifumbire mu mazu yabo y'ubudandarizo ngo nubwo badasiba kuyisaka mu ntwaro mu bufatanye n'igipolisi iyo ndongozi kagabisha abadandaza babandanya kudandaza ifumbire mu buryo bwa magendo ko ibihano ruhasha bitegekanijwe harimo no kugarirwa aho basanzwe bakorera muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
Patrick Nsengi yumva urakenuye tujemo yavugwa mu nkino kuri no wa mbere niho hatangura higanwa ry'inkino z'umupira w'amaguru za Sekafa zikino n'abagendana ubumuga izo nkino zikazohora zikinigwa ku kibuga c'ikigo c'igihugu kijeje ubuhinga Centre Technique National mu rurimi rw'Igifaransa kiri muri zone yangagara mu gisagara ca Bujumbura gushika ku igenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda ibihugu bitandatu hari byo Burundi Republika Iharanira Demokarasi ya Congo Tanzania Kenya Uganda hamwe na Zambia akaba hari byo byitabiriye higanwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatandatu ngo ga Patrick arongoye ishirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi yahamagariye abantu kuza ku bwinshi kurorera izo nkino kubera kwinjira ari ku buntu
buraca kugacana yandi mu nkino
akaranga mutima k'inkino mpuzamakungu jeze olympique kiyumviriwe mu ntumbero yo gufasha urwaruka kwitabira izo nkino kubana neza mu butandukane bwabo Salvatore Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'amashirahamwe y'inkino mu Burundi Seno amenyesha ko kugira akaranga mutima k'inkino mpuzamakungu jeze olympique gatsimbatare mu kibano nuko hotunganywa inyigisho kugwaruka kugira bakure bagira akarorero keza kuri bakuru babo bucana yandi inkino na Jean-Marie Vianenge ndakumana
Ako karanga mutima k'inkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi za Jeux Olympiques ngo karafasha gwaruka gukura bubaha bakuru babo no kwiga bafise ihangiro ryo kuronka amanota meza bisigurwa na Salvatore Bigirimana n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'amashiramo y'inkino mu Burundi Seno mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'Igifaransa
umuntu arashobora kuhigira ubuzima kuko uciwutwara mu byo tubaye imitsi yose umwana agakurazi yuko mu ishuri ateza kurondera amanota menshi arenge y'abandi no kuvuga ko akunda ibikorwa agakunda kwiga kumva ko yubaho wundi ari na hamwe wumva mu kirundi bacumugani ngo igitugu kirakura ntigisumba izosi akakura yumva yuko ari umukurira atamukuru abura mukuru we ivyo o biri muri bya bintu byo kumenya ningene isosiyete iba yubatse
uwo munyamabanga mukuru wa Seno avuga ko akukaranga mutima ko kanafasha abahagarikizi mu kurangura umwuga wabo guhagarikira inkino zitandukanye bubahirije amategeko
hajya mu kibuga cy'umupira ego mwe murakina murangana kubera mukina mugahari arbitre yubahiriza amategeko aya mategeko nayo abahari kubaha itegeko kuba uwo mukina nujya mu arbitre ubwiwe nawe ari mu bafise izo ndangagaciro kuko ateza kuzigendera akumva yuko ari we ahagarikiye bariya abantu bariko barakina ataho yegamiye
kuri ivyo ngo yiyongera ko uruhara rwa kukaranga mutima k'inkino mpuzamakungu z'ukwinonora imitsi za Jeux Olympiques mu guhuza abantu mu butandukane bwabo nk'uko Salvatore Bigirimana abandanya abisigura
uruhara rw'izo ndangagaciro mu nkino murumva yuko ari ishuri duce dufatira ku burorero bwo ngaha mu Burundi murazi yuko nk'u Burundi ari igihugu cagiye kiragira amacakubiri ariko muzobaze mubaririkize abantu bakora sport usanga aribo amacakubiri atateye ntaho abantu bari muri sport aba jeune canke abakuze wasanga bifatira mu gahanga abandi wasanga bagenda mu bwicanyi ahubwo wasanga bagenda ari abantu bakuma bahura bakina nugize ikibazo abantu bamuseruka ko baba ari abantu muri sport bataravye ubwoko bataravye iyo bapfa bataravye igitsina nuko rero uruhara rwa karanga mutima mu nkino biva mu nkino bikaje no mu mibano iminsi yose
kugira ko karanga mutima gatsimba tarengo nuko ba inyigisho zotuma abakiri bato bigira karorero keza kuri bakuru babo
kugira ngo izo ndangagaciro zitsimbatare zubahirizwe birigishwe burya rero ukwigisha sukuvuga ngo bamwe ngo baje imbere y'abandi abariko barigisha bavuge hanyuma abariko barigishwa bumvirize bafate amakaramu n'amakaye bandike oya na cyane cyane ingene abitwa ko akurira abandi bigenza abakiri bato bakababonera uko niko kwigisha kwa mbere izo ndangagaciro rero niho zibonekera ari nacyo gituma ababyeyi burya ntibashira umwana mu migwi iyo ariyo yose baravuga bati uriya mugwi urimo abantu bisoneye
akaranga mutima k'inkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi za Jeux Olympiques katangujwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 894 n'uwitwa Pierre Coubertin yamuka mu gihugu cy'Ubufaransa.
Ni hano duciye dusozerera hano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi mwakoze kuyatega biri Elahil akoze ni jene ko ndayabashikiriza François Kimana imuhinga bw'ivyuma mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Radio Sanganiro.